Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntiyagiye mu nama mpuzamahanga ku bibazo by'ubukungu ibera muri Afurika y'Epfo.
Kuba ataraje kandi yaragombaga kuza nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza, ariko yohereje abaminisitiri batatu ndetse n'abatekinisiye benshi.
Uyu ni ambasaderi w'u Rwanda i Pretoria Vincent Karega, arasobanura rero ko ntaho bihuriye n'urugomo rwibasira abanyamahanga muri Afurika y'Epfo. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu Burundi arasaba HCR gushakira Abarundi b'impunzi bari muri Tanzania ikindi gihugu bajyamo mu karere. Ni mu kanya gato. Ikipe y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi imaze gutsinda Seychelles ibitego bitatu ku busa mu majonjora y'igikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mwaka w'2022. Umukino wabereye muri Seychelles, uwo kwishyura uteganijwe i Kigali saa 12 ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Uburundi bwo bwanganije na Tanzania 1-1 ejo ku wa gatatu i Bujumbura, bo umukino wo kwishyura uzaba ku cyumweru i Dar es Salaam saa 10 gisaha rero yo muri Tanzania, ni ukuvuga saa 9 ku isaha y'i Bujumbura. Ambasade y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo irakora ibishoboka byose kugira ngo Abanyarwanda bari muri iki gihugu bagire umutekano. Ambasaderi w'u Rwanda i Pretoria Vincent Karega yabibwiye Ijwi rya Amerika mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ntabwo ari ibintu bishimishije ku gihugu nk'iki kibohoje hashize imyaka 25 kandi kiri mu migambi myiza yo gufatanya n'abandi Banyafurika guteza umugabane imbere, ariko uko bizwi n'uko bigaragara ntabwo ari ubuyobozi buteza ibyo bibazo, gusa ntibukora ibikwiye byose 100% kugira ngo bitaba. Niyo bibaye hari igihe bitinda kugira ngo bihoshwe. Rero ni ikintu giteye impungenge kigayitse ku mugabane wacu wa Afurika.
Ariko se nk'uhagarariye u Rwanda aho ngaho muri Afurika y'Epfo, kandi tuzi ko hari Abanyarwanda benshi bahatuye, ni iki mukora kugira ngo bumve ko batunganye?
Mu buryo tuganira nabo, abenshi tubashishikariza kwirinda kuba mu bikorwa byabakururira amashyari cyangwa guhangana n'abanyagihugu, no kugerageza gukurikiza amategeko y'igihugu no kumenya aho bajya n'aho batajya kugira ngo birinde ingaruka zose zabo. Ariko uko twabakangurira kose ntitwamenya igaruriro cyangwa aho ibyo bibazo bigera n'aho bizagera hose. Kuri ubu byara hanini mu ntara imwe irimo imijyi mikuru ya Pretoria na Johannesburg, ariko yigeze no kubaho mu ntara yitwa KwaZulu-Natal.
Magingo aya kuva imvururu zatangira, muvuze yuko mugenda muhumuriza Abanyarwanda kandi mubabwira uburyo bashobora kwirinda, ntabwo muramenya bashobora kuba barakomerekeye muri ziriya mvururu aho zibaho Johannesburg na Pretoria?
Ntabo bafite uburyo butugezaho amakuru kugeza ubu, ntayatugezezeho yatugezejweho, kereka hari uwahuye n'ingorane bwite akicecekera cyangwa akabura undi munyarwanda ubimenya, kuko ikibaye ari urwaye, ari ukomeretse, ari uwitabye Imana. Dufite uburyo bw'ikoranabuhanga duhananamo amakuru, kugeza ubu ntayo dufite. N'abatuye Pretoria na Johannesburg nta n'umwe watubwiye ko azi mugenzi we cyangwa muturanyi we wahuye n'ingorane.
Hari amakuru atugeraho avuga yuko muri iyo nama murimo irebana n'iby'ubukungu bwa Afurika hari abakuru b'ibihugu barimo uwa Nigeria, uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwa Malawi ndetse n'u Rwanda bashobora kuba banze kuza muri iyo nama, bavuga yuko batishimiye iyo midugararo irimo ibayibasira abanyafurika. Iyo nkuru nayo niyo
u Rwanda ntaho bihuriye niyo nkuru. Iyi si inama y'iki gihugu, ni inama ya Afurika. Kuba taraje kandi yaragombaga kuza, nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza, ariko yohereje abaminisitiri batatu ndetse n'abatekinisiye benshi. Nta kibazo, participation y'u Rwanda iragenda neza, kandi ntabwo kuba harabaye imvururu zidatewe na leta, ahubwo zaguye no kuri leta ya South Africa, nayo ikaba inagerageza guhangana nabyo. Ntibyari kuba intandaro cyangwa impamvu ku mukuru w'u Rwanda guhita afata icyemezo nk'icyo. Hari impamvu yuko igihugu cyakumirwa, hari ahantu henshi nka African Union byaganirirwa agafatwa icyemezo rusange, ariko hari abandi baturanye n'aha cyangwa bafite abaturage babo benshi bahuye n'ingorane, bo bakaba bafashe icyemezo muri ubwo buryo, bo birabareba ku Rwanda ho. Nababwira ko ukutaza kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika hano ntaho bihuriye n'izo mvururu. Tutahuza n'isano y'inama ihuza Abanyafurika, ivuga ishoramari, ivuga ubufatanye ndetse n'ibindi bice n'imigabane y'ibindi y'isi.
Ambasaderi Vincent Karega, ndabashimiye.
Murakoze.
Amashyirahamwe yigenga arenga 13 yo mu Burundi, cyane cyane ari mu buhungiro, yandikiye umuyobozi wa HCR Filippo Grandi amusaba ko Abarundi bahungiye muri Tanzania bashakirwa ikindi gihugu cyo mu karere bajyamo, nyuma y'icyemezo cya Tanzania cyo kubacyura mu Burundi ku ngufu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Ayo mashami yigenga mu rwandiko rwayo amenyesha utwara ishami mpuzamakungu HCR ku isi Filippo Grandi ko yo kwibuka umubabaro w'impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania, yibutsa utwara HCR ko izo mpunzi ubu zitakigira ayo zicira nayo zimira, kuko zimaze kubwirwa ko zigiye gusubizwa mu gihugu zahunze guhera mu kwezi kuza ku icumi. Armeni yongere atwara ishirame akat yateye umukono kuri urwo rwandiko kubwabo ababazwa n'uko izo mpunzi zigiye gusubizwa mu muriro zahunze.
Abwire leta ya Tanzania ihagarike iyo ngingo yo kwirukana Abarundi, kandi twerekanye neza yuko hari umutekano muke ukirangwa mu Burundi, hari ubwicanyi, hari abantu baguma banyuruzwa, hari abakinyizi n'abigeme baguma bafatwa ku nguvu. Ko yoraba neza kugira Abarundi bariko baratahukanwa ntibaje kwicwa, ntibatahe ibyo bahunze bitaravaho. Ikindi nacyo twasavye HCR nuko bokongereza amahera afashisha impunzi, kuko turavye neza ahari impunzi zitandukanye mu bihugu vy'aka karere birerekana neza yuko impunzi zidafashwe neza, hari ubukene. Ikindi nacyo nuko hari abashingwamanza bariko barategura urubanza kugira bitware igihugu ca Tanzania mu gihe cobandanya gihagaze kuri iyo ngingo yo kwirukana Abarundi ku ngufu.
Abateye umukono kuri urwo rwandiko n'amashirahamwe n'inani zayo 13 abayarongoye batangazwa n'ingene igihugu ca Tanzania gihitamo kwirukana impunzi z'Abarundi, kandi arico kivamwo umuhuza mu matati yatumye izo mpunzi zihunga.
Birateye isoni, birerekana neza yuko arico gituma n'ibiganiro vyadindiye, kuko nivyumvikana ingene igihugu ca Tanzania arico gihugu cyariko kirafasha gutorera umuti ingwane z'u Burundi, ariko gifata ya mbere mu kwirukana impunzi z'Abarundi, bazi neza yuko atamutekano kwiye uriho, bazi neza yuko hari amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Ibyo byose ni kwerekana yuko hari umutekano muke, bakibagiza yuko hari igisata cya ONU cyashizeho umugwi w'amatohoza ku Burundi uguma usemerera werekana yuko hari ubwicanyi bubandanya bukogwa mu Burundi.
Ayo mashirahamwe yibutsa ko kuva abo Barundi bahungira muri Tanzania batigeze bagira agahengwe, kuko abantu bitwaje ibigwanisho baja kubadurumbanya mu makambi y'impunzi barimwo. ayo mashami gikeka ko abo baje guhungabanya impunzi bava mu Burundi ubona ko ni ntara ya Kigoma mu gihugu cha Tanzania izo mpunzi zirimwo ihano rubibe ni ntara ya Makamba yo mu Burundi
twerekanye neza yuko abarundi bahungiye muri Tanzania baguma bahotega ubuzima haza abavuye mu gihugu cy'u Burundi bari mu nzego za leta mu bari mu iperereza nimbonera kure kugira batera abarundi bahungiye muri Tanzania ariko gituma dusaba yuko ubwa mbere haseri yotegerezwa kuraba yuko izo mpunzi abarundi ziri muri Tanzania ziri mu mutekano kuko umuntu yahunze hari amasezerano mpuzamakungu yerekana yuko ategerezwa gukingirwa kugira ntibahohotege ubuzima nibicwe n'abojejwe kubakingira
basaba Filippo Grandi atwara HCR kwizo mpunzi zoronderegwa ikindi gihugu kizakira
mu gihe leta ya Tanzania itosha kwakira izo mpunzi z'abarundi yuko boraba ibindi bihugu babashiramwo kugira bakingirwe kuko birateye isoni ko n'umuntu ahunga umutekano muke hama akabandanya atotezwa naho yahungiye icyo gituma dusaba rero hasere yuko yifata mu ntoki ikabakurikirana izo mpunzi z'abarundi kugira ntibatotezwe kandi barashoboye guhunga igihugu
abaserukira ayo mashirahamwe atagihindutse bazohabwa umubonano na Filippo Grandi atwara HCR i Geneva mu Busuwisi mu minsi iza kugira ngo basigure ikibazo cize mpunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nino kuri internet www.radioyacu.com mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yagiranye inama n'abashaka kuzabindurerezi mu matora y'abasenateri azaba guhera ku itariki ya 16 kugera kuri 18 z'uku kwezi yababwiye ko badafite uburenganzira bwo kwivanga mu mirimo y'abakozi bayo iyi nkuru ni ya Sumta Kaboyi
Iyi komisiyo yabwindorerezi ko zemerewe gukurikirana amatora y'abasenateri ariko zikabuzwa kwinjira mu bwihugiko mu gihe amatora azaba yatangiye komiseri Judite Mbabazi yabwizo ndorerezi ibyo zigomba kwirinda mu gihe cy'amatora
kwirinda kubogama mu bikorwa by'itora kubaha umuco w'igihugu kwirinda gutangaza amabwiriza ku bayobora amatora gukorera aho bemerewe gukorera kubaha abayobora amatora ku nzego zose kwirinda gutangaza ibyavuye mu matora igihe urwego rubishinzwe ari rwo komisiyo y'igihugu y'amatora rutarabikora
kugeza ubu komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko imaze kwandika indorerezi zifuza gukurikirana amatora 239 zirimo abanyarwanda 226 n'abanyamahanga 13 mu ndorerezi zitabiriye abanyamahanga ntibabonetse n'abaje babiri bahise basohoka barigendera mu bibazo indorerezi zagaragaje hari bigendanye n'uburyo abakandida bakoresha ngo babashe kubona abagize inteko itora
cyo navugagaho rero n'ikijyanye nakuruwa gufasilita inteko itora mu rwego rwo kuza kurikirana ibikorwa by'abiyamamaza b'abakandida senateri bigaragara ko umuntu umukandida senateri ashobora kwiyamamaza muri kiriya gihe biyamamaza kuri iriya minsi yamenyekanishijwe ndetse no mu kindi gihe we yabiteguye akabimenyekanisha ese ko komisiyo y'igihugu y'amatora ifasha aba bantu kuha ifite mu mabwiriza ku facilitating aba bantu ngo ba bantu bagize inteko itora n'umukandida wo bimenyekanishije nawe yemerewe kuba yatanga facilitation ku bantu yatumiye mu gihe cyo kwiyamamaza
komiseri Sweden Birindwa yabwindorerezi ko abakandida bemerewe gushakisha abagize inteko itora ariko ko bagomba kuzirinda ko baregwa ko batanze ruswa
tuyenda tuba deplasa tukabageza aho igikorwa cyo kwiyamamariza kiba kibere uriya mu kandida nawe bishoboye yakora nk'uko twakoze rwose akagenda akaba deplasa akabageza aho igikorwa cyo kwiyamamaza kibera yagaragaje mu by'ukuri akabafasilita muri urwo rwego ntabwo rero bibujijwe ariko wa mugani akazirikana kiriya kintu cyo kubata atatanga ruswa cyangwa akabikora mu buryo bukurikije amategeko.
Kugeza ubu bakandida bari biyandikishije muri komisiyo y'igihugu y'amatora harabamaze kuvuga ko batazakomeza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Charles Munyaneza,
mu ntara y'Amajyepfo twari dufite abakandida 23 bemejwe, umwe akaba yarakuyemo kandidatire ye nk'uko babivuze, akaba ari n'undi umwe kugeza ubutari witabira igikorwa cyo kwiyamamaza. Mu turere tune tumaze kuberamo kwiyamamaza mu ntara y'Amajyepfo hari umukandida umwe utari waza kwiyamamaza, ntabwo tuzi impamvu.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko bitarenze itariki ya 30 z'uku kwezi izatangaza burundu abasenateri bazaba batowe. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe gukora anketi ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu Burundi karaye gasohoye icyegeranyo kivuga ko abakora ibyaha byo guhonyora ubu burenganzira badahanwa. Mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri iki cyegeranyo n'abatumirwa babiri, Professor Charles Nditije, umukuru w'ishami ry'ishyaka UPRONA ritemewe na Leta y'u Burundi, na Innocent Bano ukurikiranira hafi politiki y'u Burundi. Charles Nditije aratangira avuga uko yakiriye iki cyegeranyo cya Loni.
Iyo raporo twebwe nta kintu na kimwe bitangaje yasohoye, yavuze yerekanye ibizwi ibikorwa ku munsi ku munsi, kuko turabona turakurikira yuko ibyaha amabanyuranye adahungabanya agatekazina muntu akorwa ku munsi ku munsi, ibiziga abapfungwa bicwa bitanga bigandagaje mu nzuzi mu mabarabara. Ibyo rero ni ibintu bitige bihagarara kuva mbere ibintu bitangwa mu mwaka w'2015/2016 Petero kuri bya gikirizo cya gatatu cyatemewe n'amategeko y'ibyirashingiro n'amasezerano ya Arusha. Icyo bavuze kandi dusanzwe tuzi ni uko abaza kwisonga bakora ayo mabi ni imbonerakure n'abakozi bo mu iperereza hamwe n'abapolisi, eka mbere harimo n'abajeje intwaro hasi mu makomune no mu ntara. Ibyo byose rero bigakorwa izuba riba bene umurango babona, na cane cane ko bashyigikiwe nabo hejuru. Baravuze kandi bati ibyo byose bikorwa bihagarikiwe n'abategetsi bakoma ku mbere, bavuga ati n'umukuru w'igihugu arabizi kanatsinda niwe atwarwa rwo guperereza batanga uburyo ategeka ababuramatari. Ibyo byose ni ibintu biraje biteye agahinda mugabo ndi byadutangaje. Twatangaye kandi yuko leta iteze isubiriza yuko ihakana kuko leta nta na rimwe yigera yemera ako kabi kabishe. Kandi hambere nivuga yuko abagomba kutemera ibyo byavuzwe n'uwo mugwi w'abatohoza hano babwira yuko n'ikimenyamenya ni uko itariki 2022 z'ukwezi k'umunani icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yaragirije inama abakuru b'imigambwe ariwe manga yuko kutihanganirana biza n'umudugararo ukomeye cane cane kugenda tutegereza na turimo 2022.
Kuri iyo nama abategetsi bagize no mu n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu turaigarukwa ku mukanya, ariko tubanze tubaze na Dr. Innocent Bano nawe nyene agira icyo atubwiye ukuntu yakiriye raporo yasohoye ku igenekezo rya kane ry'ukwezi kw'icenda yo mu rwe ushyiramwe mpuzamakungu jeje kutoza gateka kazi na muntu munundi tuga ku ijambo Innocent Bano.
Je kubwanje uko nayibonye ubwa mbere sindayita raporo kuko mvuga ko ari nayita nk'ari gitate kuko kugira ibe raporo hari ibintu biteza kubanza gukurikizwa. Mu Burundi rero nibaza ko iyo umugwi nk'uyo ushinzwe na sozi niteze gukora igikorwa kugira ishobore kugira amatohoza, nibaza ko hariho ibintu bitegezwa kubanza gusabwa, kuko abantu bakora amatohoza bateza kubanza kujya ku rubuga bakabaza abantu bose begwa n'ibibazo byaba bihari mugabo cewe uko nayibonye raporo ivuga ngo yabajije abantu 1,200 abo bantu 1,200 bakaba atari ni Burundi yababarize hanze nibaza yuko hariho intumbero iyo icyo gitracte cyo bagifite ari intumbero nkuko bari bamya bivuga ku mabere hose ko icyo kintu bayita raporo kitarimo abarongoye leta cyagiriza leta gusa eka n'urwaruka rw'abarundi bari mu mugambwe CNDD-FDD nibaza ko bifite abihengamiye
ariko uyo murwi Dr. Innocent no uyo murwi warimwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi gutohoza ivyo vya
kubera Burundi bwabonye ko harimo amahinyu mu bintu bimwe bimwe uwo murwi waruje umu waruje gukora ari nacho gituma hari ibintu Burundi bwabanje gusaba ni nacho gituma nibaza yuko mu ntumbero iyo kwanka bashaka ko babanza kumvikana na leta ingenzi ishobora gukora mugabo ntibyakunze
Professeur Charles Nditije twibaje ibyo mwashikirije muri kahise ka nimishikirijwe n'uwo murwi murashaka kwa mu gisamakenga kuvyerekeye ukuntu amatora yotunganywa mu Burundi mwihweje ibiri muri raporo murabona ko amatora akwiye kuba nkuko bitekanijwe
weho twamaze kubishira habona nuko atamatora nyizina ashobora kuba mu mwaka wa 2020 mbere n'imbere yaho nyuma yaho ibintu byinshi bidahindutse ngo twabyerekanye ibindi bashingiro rishasha rihamba Burundi amasezerano yarusha imasezerano y'ubuna zikaba ariyo yazanye ituze mu gihugu bakerekana ingene na ubutegetsi butanzwe ngene ubutegetsi bugabanganywa iryo bwirizashingiro rishasha kandi rigatako rigaha uburenganzira ubukomezi ingufu zidasanzwe mukuru w'igihugu niwe ashinga leta uko ashaka ataravye ibyavuye mu matora y'abashinga amateka leta kandi igakurikiza intumbero y'umukuru w'igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ibintu byinshi twerekanye yuko amatora uravye amategeko agenga ayo matora ibwirizashingiro n'ibwirizwa rigenga n'itegeko rigenga amatora n'ujya mugwi ujejwe gucungera ayo matora seni ugizwe n'abantu bamwe ni kuvuga nibo bazo abasifuzi nibatanga amategeko nibazo bakavuga bati muganga watsinze n'uyu kundi CNDD-FDD
aho professeur
iruhande yayo mategeko mabi niyo mugwi ugizwe n'abantu bamwe begamiye ubutegetsi bazotambika ijambo tuvuga yuko umutekano kutihanganirana uravye imigambo uno munsi yitwa ngo iremewe ikora ku mugaragaro n'imikenya cyane mugabo uravye nka senerwa kwemererwa uravye ibyo babagirira uravye ingena baturira amazu yabo bakabafunga bakabica mustantere ati nta mugambye sene ugomba gukora imbura amatari gutyo imbonera kure gutyo biragaragara neza yuko amatora ashobora
professeur chargé
amigambikirahiganwa
ego me professeur Charles Nditije aho ntimuvuga cyo kimwe n'abari mu Burundi b'abanyapolitike batavuga rumwe na leta reka twumvirize ukuntu umushyantaya gatondo rwasa yavuze kuberekeye amatora mu Burundi
Uburundi aho tugeze saa gusubira mu ihumbi saho gusubira kurondera kurara rubunda amatora aregereje reka tuyitegurire ubudashobora kujya mu matora demokrasi ni ukuvuga imuca mu gutwi ikarengana mu kundi abo twe ntituri kumwe sene inyankamugayo twemera yuko inzira ya demokrasi ica mu ngingo idaca mu ngimba ica mu matora idaca mu mudurumbanyo
mu kanya gatoya cyane rwose Charles Nditije
icyo novuga igatwebwe twebwe nabo turi jewe nabo turi kumwe mugabo dasana itereka n'abandi amatora nta muntu n'umwe ayanka cyangwa atayemera niyo nzira yo gushyikira ubutegetsi buhawe n'abanyagihugu mugabo kugira amatora siyo yonyine yerekana yuko intwaro rusange yasimbataye ayo matora arafite ingene ategurwa arafite ingene ahinyanyurwa arafite ingene yumvikanwa ko kubyerekeye ayo matora nakubwiye kubyerekeye ingene imigambwe ikora ku mugaragaro kubyerekeye ingene abacungere matora baba babumvikanywe ko kubyerekeye ingena abantu bitwara iyo habonetse akarenganye ingena haba abarorerezi ingena haba ibimenyesha makuru biraba yuko atawibye atamusoma atabujyajya burimo ibyo byose nta na kimwe cyari kana gwatara
bigabo
agira kubwe kwigaragereza ari igeragereza je sinamubwije mugabo wa wenda cyatwe ko guharura gusama cyora barayahejeje ubutabibona ngira nta mata pfikuna
namwe Innocent Bano kuri ico kibazo nyene ica cy'umutekano ushobora kuba udakwiye kugira ngo amatora be mu Burundi mu 2020 mu kivuga kwica
se nibaza yuko nditize ravuze igituma bivuga urumva no rwanya leta y'u Burundi nta yindi irangaje gukoresha mugacyo ashaka kubabara nuko hariho ico nokwita ensima zose zikwiye haba no ico nokwita ensima politique sécuritaire meme juridique zako ziriho kugira aya matora ashobora kugenda neza nibura
yarangaje yunze gitegura matora z'abantu ko muri ko murabandanya kumviriza iradio y'ijwi ry'America turi kumwe na demokrate muri neza
raporo yawo ni igivuga ni kuri bimwe bimwe n'ibyo biba biri ko birabera mu Burundi abyibesha na gato kuko uraze nk'ibintu biri ko biraba mu Burundi ukaraba ukuntu abateneri bahohoterwa ibintu bikomeye cyane rwose kandi nabo bakabuzwa kugurugura kuko bugurura ingoro z'imigambwe ndabona yuko bizaba bitera imvururu
reka duha abashinga ntahe ijambo bagira icyo bavuze kubyo mushikirije demokrate Innocent Bano mushane demokrate avuze ko ibiri muri raporo byinshi ari byo hariho aba FNL batotizwa hariho ingoro z'uyu mugambwe ziturirwa tugakwijambo mu kanya gato
se nibaza ko ico nacyo ndavuga raporo ndagije gitaragite banditse nibaza yuko ari ibintu bagenda basoma ku mbuga kuri internet babwiwe n'abantu bahunze bari hanze batazi biri ko bibera mu Burundi mugabo abari mu Burundi nibaza ko bafite ukundi kuri kugena ibintu bigenda ibyo nabyo bavuga ngo bari kubashwa ngo barakubita abasenere mbega sene ubu ko atanga ngo bavuga senere muri 2015 muri mu 2015 habuguki n'ibindi bizoza n'andi bazoza mugabo ibyo byitwaza nibaza yuko atabifatiye nuko wabonye ko ari senere babonye ko ari ko batavuga ko none abapurana ntibari mu Burundi na yindi migambo iri mu Burundi hakorera kaho bose batidoka mu kumba bazanye ikintu nacyo cyadukanye cya senere ambari senere nibaza yuko atabifatiye ahubwo abarundi nibitegurira amatora baze mwihiganwa na debirashimisa cyane nk'iyo mbonye ahubwo n'umukuru w'umugambwe w'iyo senere nyene agenda kugura ama permanence ntaho byari bwakaboneke ku bwinshi ahubwo nibabandanye gutyo byerekana ko hariho demokarasi
mushya ntahe sharanditije mu kanya gatoyo cyane rwose ibyiyumviro byashikijwe na demokrate bas asa n'uvuga cyo kimwe
na demokrate avuga n'ibyo ntahwishimwe inzu yahiye agateka gina mu karahungabanywa abicwa abanyuruzwa baboretse gupfa bakeneye bafatwa ku ngugu ibintu bikorwa ku munsi icyo nagomba kuvuga ko cyane cyane kibabaje ni yo mvugo ya Innocent yuko abona abantu bariko bapfa ngo dutunge duto duto byerekana neza na neza yuko abatavuga rimwe na leta babafashe nk'uko zoba ari za mujeri ari ukwica umubu agaciro ubuzima bwabo bwabo bufite nicyo kibabaje aho kuvuga ngo abo bahinga ntibabwiwe mu Burundi ndeko babuje kwinjira mu Burundi ko bababujije batinye iki ko batungurura ko amashyirahamwe yigenga nayo nyine bayugaye amaradiyo bakayugara bari kubahishike bahisha ubwo bwicanyi mu gace bihenda niko uno munsi ari ingenga buhanitse bitari mu gihugu urashobora kuvugana n'abari mu gihugu bakakubwira ngo ibintu byagiye bagafata amasano bakayerekana hari no bihendeye ngo nuko bugaye n'ibiro by'umukuru ibiro bikuru bigeje atakazina mu ngo ko komisariya wo badoroni barayugaye mugabo ibyo ntibuza yuko abahinga bakora bigashimwa kandi nta raporo itangwa imbere y'ishami mpuzamakungu idafise ibyangombwa kurya ibyangombwa bya bitametso byerekanye kandi n'abahinga babimenyesha ntabwo bidani
ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda uwo yari Professor Charles Nditije umukuru w'ishami ry'ishyaka UPRONA ritemewe na leta y'u Burundi yaganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bari kumwe kandi na Innocent Bano ukurikiranira hafi politiki y'u Burundi bavugaga ku cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye ku bikorwa byo guhungabanya no guhutaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi icyegeranyo kivuga yuko ababikora badahanwa iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet aho kumviriza muri sanga murakarama rero ndabashimiye cyane umugoroba mwiza muryoherwe na radio yanyu ijwi rya Amerika.